mwumvanira radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 muri kumwe na Veniste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye: urubanza rwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rwatangiriye uyu munsi muri Sena, nibwo bwa mbere bibaye ku mukuru w'igihugu utakiri ku mirimo ye. Mu Burundi ishyirahamwe Shoot ryiyemeje kubungabunga ibidukikije, rifite umugambi wo gutera ibiti miliyoni 1,200,000 muri uyu mwaka.
Mu ntara ya Makamba dutera ibiti bikwira 600,000. Mu Rumonge dutera ibiti 100. Mu ntara ya Karusi twateye ibiti 50,000. Mu Kirundo dutera ibiti birenga 100,000.
Ni Nteretse David, umuhuzabikorwa mu rwego rw'igihugu, niwe mutumire wiwanyu mu ntara. Minisitiri w'intebe wa Sudan Abdallah Hamdok yari yatangaje leta nshya igizwe n'abaminisitiri 25, 7 muri bo bahoze bayoboye imitwe irwanya ubutegetsi. Jibril Ibrahim uyoboye Mouvement pour la Justice et l'Égalité muri Darfour yagizwe minisitiri w'imari. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mu gume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karakorana kuri uyu wa kabiri kugira kige ikibazo cya politike gihanze Somalia. Inyuma yaho abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bavugiye ko perezida ari ku butegetsi atavyemerewe n'amategeko gushika ubu. Amakuru ava mu badiplomate ba ONU avuga ko iyo nama iba mu mwiherero yasabwe n'Ubwongereza usanzwe burongoye ku kanama uyu mwaka. Perezida wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed azwi ku itazirano rya Farmajo yahuye n'ikibazo cy'ubutegetsi ejo ku munsi wa mbere igihe ikiringo ciwe gihereye kandi atanzira yategekanijwe igana ku matora. Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rwatangaje ko rutacemera ubutegetsi bwiwe. Umuvugizi wa ONU Stefan Dujarric yavuze ko hakiri akaryo kuko abategetsi ba Somalia baje hamwe bakarondera umuti wa politike uzoshigikira inzego z'igihugu bakoreye barushe kugira ntizisenyuke. Abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Haiti baragenye umukuru w'igihugu wabo wo ku ruhande mu ntumbero yo gukura perezida Jovenel Moïse ku butegetsi. Bavuga ko manda yiwe yarangiye. Uruhagarara rwa politike rwadutse ku munsi w'Imana igihe abategetsi bavugiye ko baburijemwo abashatse kwica umukuru w'igihugu no kumukura biciye muri kudeta. Moïse arangije umwaka arongoye igihugu ariko hari aho ububasha bwiwe bugarukira kandi avuga ko azoguma ku butegetsi gushika ku itariki 7 ukwezi kwa kabiri umwaka w'2022. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres avuga ko ariko akurikiranira hafi n'umwitwarariko ibibera muri Haiti kandi ko ari nkenegwa ko abegwa n'ibibera muri ico gihugu bicara hamwe bakumvikana mu mahoro. Umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdallah Hamdok yatangaje ejo ku munsi wa mbere leta nshasha y'abashikiranganji 25 yinjijemwo indwi bahoze barongoye imigwi irwanya ubutegetsi. Ibi bikurikiye amasezerano y'amahoro bafunditse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze agamije kurangiza burundu intambara muri ico gihugu. Hamdok yavuze ko leta yiwe izobandanya gushyiraho izindi nzego zumvikanywe ko mu masezerano harimo gushyiraho inama nshingamateka y'ifata kibanza ku itariki ya 25 uku kwezi kwa kabiri. Muri Leta Zunze za Amerika Dr. Anthony Fauci arongoye ikigo gishinzwe indwara zandukira yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igisanira cya COVID-19 cyatanguriye mu Bwongereza kiriko kirarandagata cyane ku buryo gishobora kuzokwitwa umugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri Amerika. Mu kiganiro yatanze ejo muri White House, Fauci yavuze ko iki gisanira cya COVID kiriko kiriganza muri Amerika kandi gishobora kuzokomera mu ndwi zitandatu ziri imbere. Fauci ariko yavuze ko hari icyizere ko uwo mugera ushobora gutururuzwa imbere y'uko utikiza inganda. yavuze ko abanyagihugu b'Abanyamerika bakwiye kubandanya bicandagisha ku bwinshi no kubandanya bakurikiza amabwirizwa yo kwikingira ku bw'ikigo cya Amerika kijejwe kugwanya no gukinga indwara. Abanyamerika imiliyoni 32 baramaze gucandagwa incancu za COVID-19 hamwe n'abarenga imiliyoni 9,500 bamaze guhabwa incancu zibiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONI hamwe n'abahinga bigenga bavuga ko imwe mu makambi manini ya Al-Hol muri Siriya yatewemo ibitero bya rokete igabwamo n'ubwicanyi hafa abantu 18 umwaka ugitangura. Nyinshi muri izo rokete zatewe zagirizwa umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Ibitero muri ikambi yo mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya byarateye ubwoba bw'uko umuhari wobwiye kongera kubyuka muri ako karere. Abategetsi mu mashyirahamwe atanga imfashanyo hamwe n'abashakashatsi bavuga ko iyo kambi ya Al-Hol ibamwo abantu hafi 62,000 benshi ari abagore n'abana. Ejo ku munsi wa mbere umugwi w'abahinga ba ONI mu by'agateyakazi na muntu barungikiye amakete ibihugu 57 birimwo ibiri mu runani rwa gisirikare rurongowe na Leta Zunze za Amerika basaba gutahukana bidatetye abanyagihugu bose bagutewe muri iyo kambi.
Arakoze hanyi zibigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Burundi, ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ukumbuga za Instagram, YouTube na Facebook, adresi yacu ni VOA radio yacu. Nabibabwiraga mu ngingo z'ibanze, urubanza rwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ruratangira kuri uyu wa kabiri muri Sena. Nibwo bwa mbere bibaye ku mukuru w'igihugu utakiri ku mirimo ye. Araregwa kuba yaranze kwemera ibyavuye mu matora no kohereza abambari be kwigabiza ingoro y'inteko nshingamategeko Capitol ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa mbere. Inkuru irambuye ituma kamirindi.
Kugeza ubu ntibiramenyekana igihe urubanza ruzamara. Abayobozi ba Sena baracyabyigaho mu ngingo zabyo za nyuma. By'umwihariko bagomba kumvikana ku minsi ababuranyi bombi, ni ukuvuga abashinja n'abashinjura bazakoresha, no ku minsi abasenateri bazakenera kugira ngo babaze impande zombi ibibazo bashaka mbere yo gufata umwanzuro wabo wa nyuma. Ikigo ntaramakuru AP cya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiratangaza ko ababuranyi bombi bashobora kuzahamagaza abatangabuhamya bake, bashobora kuzaba cyane cyane ari abagize inteko ishinga amategeko bagiye mu bwihisho ubwo ingoro yabo yaterwaga ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa mbere gushize. Icyo gihe imitwe yombi yari iteranye irimo ibarura bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse. Abavoka ba Trump bo babwiye Sena ko we batazamuhamagaza nk'umutangabuhamya. Ku itariki ya 26 y'ukwezi gushize, abasenateri barahiriye kuba urukiko rwa rubanda rwitwa jury mu Cyongereza no kuzaca urubanza batabogamye. Bukeye abadepite bari baraye bagejeje ikirego cyabo muri Sena. Sena ntiyahise itangira urubanza kugira ngo ihe abavoka bigenga ba Trump n'abadepite bazaba bashinjacyaha igihe gihagije cyo kwitegura urubanza. Sena kandi yakoresheje iyo minsi ishize kugira ngo ibanze yemeze abategetsi bashya bazafasha President Joe Biden kuyobora igihugu. Urubanza nirumara gutangira, Sena iraba ihindutse urukiko jury maze ihagarike indi mirimo yose ishinzwe y'inteko ishinga amategeko. Trump aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi igihe abayoboke be bagabaga igitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Niwe perezida wa mbere na mbere mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadepite bashyizeho ikirego inshuro ebyiri, ikirego cyitwa impeachment mu Cyongereza, n'uwa mbere ugiye kuburanishwa na Sena yaravuye ku butegetsi. Abavoka ba Trump bemeza ko uru rubanza ari ikinamico rya politiki. Kuri bo abademokrati barashaka kurukoresha kugira ngo bacecekeshe umuntu utavuga rumwe nabo. Mu iburana ryabo bafite umugambi wo kwerekana ko urubanza runyuranyije n'itegeko nshinga kubera ko Trump atakiri ku butegetsi no kuvuguruza ikirego cy'uko ariwe nyirabayazana w'igitero cyo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko. Bemeza ko amagambo Trump yabwiye abayoboke be muri mitingi mbere gato y'igitero cyabo ari uburenganzira bwe ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye. Naho abashinjacyaha b'abadepite bavuga ko Trump yatatiye abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagira bati kwigomeka kuri guverinoma nicyo cyaha gikomeye cyane umukuru w'igihugu yakoreye itegeko nshinga bwa mbere na mbere mu mateka y'igihugu. Bavuga ko agomba kubiryozwa kandi ko nta rwitwazo afite rwo kubihunga. Ese Sena izahamye icyaha Trump? Kugira ngo bishoboke igomba kubyemeza n'amajwi ya 2/3, ni ukuvuga byibura abasenateri 67% ku ijana bayigize. Muri iki gihe igizwe n'abasenateri 50 b'abarepublikani na 50 b'abademokrati. Kugira ngo rero ihamye icyaha Trump byasaba ko byibura abasenateri b'abarepublikani 17 bifatanya n'abademokrati bose 50. Abahanga benshi barareba bagasanga bidashoboka. Barahera umwe mu basenateri b'abarepublikani aherutse gutanga umwanzuro usaba kuburizamo urubanza avuga ko runyuranyije n'itegeko nshinga nyine kubera ko Trump atakiri ku butegetsi. Bagenzi be bandi 44 bo mu ishyaka rye batoye kimwe nawe bemeza ko afite ukuri. Abandi 5 bifatanyije n'abademokrate bose bemeza ko urubanza rugomba kuba. Bivuze ko no mu itora ryo kwemeza icyaha Trump umubare w'abarepublikani byibura 17 ukenewe utazagerwaho. Urubanza ruzaba buri munsi usibye ku wa 5 no ku wa 6 w'iki cyumweru. Koko rero Sena yemeye icyifuzo cy'umwe mu bavoka ba Trump w'umuyahudi wayisabye ko iba ihagaritse iburanisha kugira ngo azabashe kubahiriza umunsi wa sabato abayahudi bategetsweho kwiyiriza ubusa no kudakora kuva ku wa 5 kugera ku wa 6. Urubanza ruzasubukurwa ku cyumweru gitaha.
Kuri wa 2 perezida wa Ethiopia aratangira urugendo rw'iminsi 2 mu Burundi. Serge Wekezaudi ategerejwe kuri uyu mugoroba, urugendo rugamije gutsura umubano hagati y'u Burundi na Ethiopia nk'uko byatangajwe na serivisi ishinzwe kumenyekanisha amakuru muri presidensi y'u Burundi. Muri urugendo azasura uruganda rukora ifumbire Fomi. Ethiopia n'u Burundi ni ibihugu biri mu bya mbere bihinga ikawa iryoha mu bwoko bwa Arabika, bifitanye kandi n'amasezerano y'imikoreshereze y'uruzi rwa Nili. U Burundi bukomeje kunagura umubano n'amahanga warumaje imyaka 5 ucumbagira. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Maroc na Nasser Bourita aherekejwe n'izindi ntumwa zo mu gihugu cye bari mu rugendo mu Burundi uyu munsi we na mugenzi we ambasaderi Harubert Shingiro w'u Burundi batangaje ko ibihugu byombi byifuza guteza imbere ubu urezi iterambere n'ibyerekeye inyubako
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa 5 kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi kwa 2 nk'uko mubimenyereye ijwi rya Amerika ribatembereza mu ntara imwe muri 18 zigize igihugu cy'u Burundi, tugasura umushinga umwe muri myinshi ihari igamije guteza imbere abanyagihugu. Uyu munsi turi mu ntara ya Makamba muri komini Nyanzaraki ku mutumba wa Kabundo, hari ishyirahamwe Roots and Shoot Burundi gamije guteza imbere ibidukikije. Turaganira n'umuhuzabikorwa waryo mu rwego rw'igihugu n'interetse David. Ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
None uyu mugambi wanyu Roots and Shoot wajute washinzwe ryari kandi ushingwa nande?
Uyu mugambi watanguye mu mwaka w'1991 ushinzwe na Dr. Jeanne Godare kukubera yabonye yuko isi izogi igiye kuzogiramirwa n'ibiza n'abantu bahonye amashamba n'abantu bahonye ibikoko n'abantu badakundana ubwabo ku bwabo atsabona yuko yoshingiye programme seshusi umugambi w'ugwaruka wo gukingira ibidukikije uyo mugambi w'ugwaruka rero w'ukingira ibidukikije jewe ngiye mu buhungiro mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu nawinjiyemo mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'indwi nanawutangura nje ngaha mu Burundi shusheshusha wutanguza muri bibiri na gatandatu
uwo mudamu Godari uwo mugambi yawutangirije mu kihe gihugu
watanguye mu gihugu cy'Itali cy'u Burundi
watanguriye
mu gihugu cya Tanzania igihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na rimwe
nuko mugezi Burundi ni hehe niye ntara ya mbere mwatangiriyemo uwo mugambi
tugezi Burundi ahantu twatanguye gukorera mu ntara ya Makamba mugabe inama ya mbere twayigiriye Bujumbura ego ibikorwa vya mbere twatanguye kubikorera mu ntara ya Makamba mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu
none ni ishyirahamwe mwashinze i Burundi ni bande baririmo nimba ari byo
tumaze gushika ngaha kugira ngo ntibishobore gukora tudafise ibituranga urabona muntu ushobora gukora tudafise ikikuranga twaciye tubwira ishyirahamwe iryo shyirahamwe rero duje turushirondera urwaruka turondera n'abakuru n'abantu bakuze co tutangura gukingira ibidukikije mu burere butandukanye bw'igihugu cy'u Burundi
iyo uvuga gukingira ibidukikije mu bikingira uburyo ki
igituma dukingira ibidukikije cyane murabona yuko u Burundi dufise abantu benshi mu gihugu kandi murabona yuko tuguma twiyongera uko bukwiye ko bwije ugiye kuraba rero mu bindi bihugu bakoresha ubuhinga bugezweho bwo guteka cyangwa bwo kubaka cyangwa gukora ibindi mugabo turabyeje dusubona yuko tuzeza kwigisha urwaruka kugira ngo hirya y'ejo tuzo turage urwaruka igihugu kitatunaniye cyo turagurwaruka igihugu kimeze neza mu Burundi hariho ama initiative menshi tuvuge hariho uburyo bwinshi bwo kingira ibidukikije mugabo muri sena shuti turagerageza twigisha urwaruka tukigisha abantu bose bashobora kugira ngo dufashanye kugira dukingire ibidukikije dutere ibiti byinshi bishoboka dukire ahantu haba nk'amashyamba tubatuye ayo mashyamba yose hanyuma twongere tugerageze turabe nk'ahantu hahuye n'imyuzurira tubaki imisozi ducike imikobeko ibyo byose bifasha igihugu
duhingero z'ahantu hamwe mwagiye mu ntara zitandukanye mukita ku bidukikije
ntange karorero nk'imukungu twagiye ku musozi wa mukungu muri zone mukungu komene Nyanzarake ntange karorero ahantu hamwe cyane ntange karorero ahantu habiri turagiye ibubanza muri komine bubanza ahantu bita mukiye twaragiye muri komine mu ntara ya Karusi ahantu muri Nyabikere n'ahandi kubera dukora mu ntara nyinshi
reka tujye nko mu ntara ya Rutana mbwira nk'igikorwa mwakoze mu ntara ya Rutana umbwire n'umutumba mwagikozeho na komine mwagikozeho kigamije kubungabunga ibidukikije
ego mu ntara ya Rutana reka ndakubwiye turafise pepiniyeri y'ahantu bita mu Buyongozi mu Buyongozi munsi y'urusengero hafi ya Eglise Anglikane hari ahantu hari ikimanga kinini twaje tugenda turonda ukuntu twotera ibiti bita umurembera mu Kirundi cyangwa bavuga mezo busi ni ukuvuga yuko ivyo biti bizofasha kugira ngo dutere ahantu hatari hake ibintu bitera ku mashuri cyo tugerageza umunyeshuri ni giti ivyo bizofasha igihugu byongere bifashe n'abajya abanyeshuri kubera umwana atigiti ku ishuri aranezerwa n'igihe kiyateye hamaze tukamuha ikindi giti azotahana muhira icyo giti kirazotahana muhira kizomufasha nakiye cyo ku ishuri kizomufasha atagira umutima wo kuzokura kundi ibidukikije
ubwo tuvuga ibiti mumaze gutera nk'ibiti bingahe wugereranije
ni ukuvuga yuko uko kwagiye dukura kwagiye dutera ibiti bike bike twatanga gutera ibiti ibihumbi bidakwira nka cumi mu nyuma turatera ibihumbi cumi ubu tugeze ho dutera nk'uyu mwaka tuzotera ibiti bingana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana abiri ati ibyo biti muzobitera mu ntara izahe muri komine mu ntara ya Makamba tuzotera ibiti bikwira ibihumbi amajana nk'atandatu mu Rumonge tuzotera ibiti ijana muri ntara ya Karusi twateye ibiti ibihumbi mirongo itanu mu Kirundo zotera ibiti birenga ibihumbi ijana ibubanza duruga gutera twateye ibiti twadufite pepiniyeri z'ibihumbi bikwira ijana ni ukuvuga ariko tugiye dutera ku ntara tugiye dutera ibiti bike bike bivanye n'ibyo tuba dufise
ariko se
mugabo umutori w'amajana abiri bizukwira
mbese abo banyagihugu bo bakira bate uwo mugambi wanyu wo kubungabunga ibidukikije
Ego aho hose tuvuge mwaro turakorera mbere zafaza gutera ibiti muramvye turakorera nahandi ukuntu bakira umugambi cyo maze ukabereka tukabwira ehe ni muze murabe ibiti byarahonye mugira ko muraraba ni kuvuga yuko ibice by'ibiti kama duvise mu gihugu byarahetse dusigaranye ibice bikeye no bwo yuko dakwiza 50% y'ibiti kama duvise mu gihugu rero turondira ukuntu kotera ibiti umuntu umunyagihugu afume umunyagihugu atera igiti kimwe imbere yo gusibiti kuzoza gusiga igiti kimwe afatiye n'ibiti bitanu tukabereka hirya y'ejo rero tuzohura n'ibiza byinshi ivyo biza bigiye kuzoza bizotugora kugira ngo twikingire ibiza bizodushikira itera ibiti mu matongo yacu itera ibiti ku mabarabara itera ibiti ku mashuri hanyuma ahantu hari imisozi hanami duca imikobeko kukubera imikobeko ikazotera imvura ikazotera nyinshi tuzogira ingorane abanyagihugu bose bavyumva ati rero mugabo uriko duhanura neza bamwe benshi bigira bavyumva bavuga yuko umenga tuguma tugire ko ubujanja cyangwa ubuswahi cyanke kubahenda mugabo abantu bamaze bagiye bitahura ku mashure turafite amashure menshi twagumaza zo hamba foto y'amashure tumaze gutira ku biti menshi nta kwagiye turatera ibiti abanyagihugu bavuga ati mwarakoze ahubwo mwarakoze nka twaciye imikobeko abanyagihugu bashobora kwimbura munsi ibintu by'imyuzurira naho biza ntibikunda kubera abaciye imikobeko hanyuma ari nk'amatongo nk'agashyamba kari mu rubindi hari ahantu mu rubindi muri ku musozi wa rubindi muri komine Nyanzarake tukoma tugacira iminsi yose niba ari umukiro wacu abanyagihugu bace baronga ubwoba mbwa bityo gihe aho hantu hari haraheze hari ibiti byari byarahetse mugabo bace baronga ubwoba inyungu yabo hanyuma ubu baronka ni mu kubera ivyo biti birahari ni ibiti by'ingongo ibiti by'imiyombo rero ni ibiti binaga bimaze kuba ibiti binaga ni ibiti bishobora gufasha abantu benshi urumva umuyagi wagiye kwa mu rugoba ni inyungu yiwe
kugira ngo mushobore kurangiza iyo gahunda yo gutera ibiti mu gihugu cyose inkunga muyivana he
turafise uburyo bukeyi mu myaka twagiye turakora twarasigikiwe na Oxfam Novibe barugeze kudufasha n'ubu tutize ko zohungira kudufasha gukurikira hanyuma abandi hari abantu bagira neza abagwiza tunga abanyagihugu b'iwacu canke amambure y'iwacu ma frenda decision n'ubundi buryo hama hati gihe dushyigikirwa n'abantu bo muri protection civile nk'umukunguruza ibintu hanagihe baduhe abapolisi abapolisi badufashe bakaduha imodoka kugira dusombe ibiti byacu abatwara amakomine hanigihe batubwira nk'abatwara amakomine bakadeplasa abantu nago bavuge nk'o mu karusi tuhe tudeplasa abantu DPA karusi yaduhaye imodoka yiwe ideplasa abantu bacu buramatari ni karusi nubwo aci yafatirwa mugabo yaraje adushigikira mu bikorwa byo gutera ibiti mvukira zo muri komine karusi zaradufashije cyane kugira ngo dutere ivyo biti kugeza ati kora bice twitira ku mabarabara ibindi byego ku mashure aya mashure n'amashure y'igihugu kandi twebwe dutera ntitubidandaza tubikwe mu manambere yacu bice tubiha abanyagihugu ibindi tukabitanga kuri leta ni ukuvuga yuko ibiti byacu bifasha leta yacu
iyo leta yanyu hari icyo nayo ibafasha kugira ngo mukomeze muyifashe
ego igikuru si uko muduha amahera gusa mugabo dufashije gusansa ibiza kugira ngo bijya biti duteye bigume biriho bizobeho bikingigwe leta ibiri kuradufasha hanyuma kandi ikindi dushimira leta ababuramatari abamusitanteri baraduha impapuro kugira ngo dukore
ni Nteretse David urumuhuzabikorwa mu rwego rw'igihugu rw'umugambi Roots and Shoot Burundi umugambi wita ku bidukikije ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane nari ndabashimiye cyane
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice birindwi
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
abakorera imirimo y'ubucuruzi n'uburobyi ku kivuko cya Rusenda kiri muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barinubira ikibazo cyo kutagira imisarani aho bakorera kandi bishyura imisoro ya serivisi zitandukanye zikorera kuri icyo kivuko. Iyo nkuru tuyibaze umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri ako karere, Vedaste Ngabo.
Ari abarobyi, ari abacuruzi cyangwa se abapeshi bakorera ku kiyaga cya Tanganyika bavuga ko bateye ubwoba n'uko bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rikeya zirimo korera bitewe n'ubukene bw'imisarani buvugwa ku kivuko cya Rusenda kirirwa abantu barenze ijana. Niragira Nelson na Ndayishimiye Aline bakorera imirimo yabo ku kiyaga cya Tanganyika.
Twinga turavye mu nivu ya Rusenda turahangayitse kuvyerekeye kuri ku kiyaga pembeni ya Tanganyika. Turahangayitse kuvyerekeye amatoarete ko usanga abantu bariko baragenda iyo mu matenga ni bafise aho banya ni bagiraho bitaho ho bikoraho niyo bubatse ati nya komite babatutuza amafaranga ijana ijana umwe tubona yuko niyo bubatse katakamari itumari abantu ijana abantu 200 tukatona ku murongo kandi wese yaruzuye yani tubona yuko ari yangwara mbiri kwatanira abapesheri pembe nikiya ikiyaga
ingorane zihari nabo mu hana mu gisagara nta misarani bafise bajya kunyamuri rya wese ya praje cyanke bakanyamwishyamba amazi abuze nta amazi aringa ha mu Rusenda banywa ayo Tanganyika bakongera gateke cya Tanganyika ibyahi niho bamesera icyo ari cyo cyose imicafu ni ngaho muri Tanganyika ugasanga ariko barayanywa bariko barayatekesha ejo bundi hari umuntu yafashwe n'indwara yihengeka muri Tanganyika bajyana kwa muganga girape twumvise ngo bagira bakamawese twarategere turahebura ko batuma bubakira basi abantu bo ngaha amawese bakareka kuza bajya kunya mu bwato buri ngaho impande ya Tanganyika kunya mu matenga ahari hose babonye ntusanga amavyi ngaha aha nta suku ihari na ritoya.
Nubwo barubye batangaza yuko badafite imisarani bagaragaza yuko bishura imisoro itandukanye basabwa iyo bageze ku kivuko cya Rusenda. Nkengurukimana Eli nawe ni umurobyi maze imyaka 5 akorera ku kivuko cya Rusenda.
Dufise ikibazo aho twituma ni impande ya Tanganyika kandi nitwaje dufise iyo ngaha ku Tanganyika isa nk'iko yaheze itagira na kontrole n'imwe niko uvuga ko umuntu gusabora haja kwituma aho nyine n'abandi bakaja pembene bakituma ni nkana n'umusare tuba tugifise nk'ubu
tubangiye.
Ejo twosaba twebwe nk'abategetsi bakora ngaho kuri Tanganyika boturose undi musarani twebwe abarobyi bakorera kuri icyo kiyaga cya Tanganyika kubera ari tagisi turatanga umurobyi umubosi imboga zija ari imboga z'abarobyi n'imboga z'ababosi zishikanye mu isoko z'ababosi ziratanga intuzeye ziratanga tagisi na zeze umurobyi yakuye pembeni nazo nyine ziratanga tagisi none nako boturose iki amatwareti meza nta kindi tusabye ngaha ku ipuraje ya Rusenda.
Gusa abagize komite y'abarobyi ku kivugo cya Rusenda bemeza yuko iki kibazo cy'imisarani gihari ariko bari kugishakira umuti nk'uko bitangazwa na Ndwanyi Claude umujyanama wa komite y'abarobyi mu Rusenda.
Ikibazo cy'ima wese turabyiteguriye naho amawese yuzuye ariko hari umuhinga yatubwiye yuko azoza kubidufashamwo ure turasakoranya uburyo kugira ngo turabe yuko iyo bidufashamwo twubaka yandi mawese.
Yababwiye ko azabafasha iki?
Azo dufasha kubaka mugabo tumuhe ibyangombwa byose. Ni muhinga arazi kubaka, ni engineer. Turasharindiye kwanze twari kwa amazi yugabanuka.
Umuyobozi wa sekteri ya Tanganyika ari na ikivuko cya Rusenda giherereyemo Bwana John Mulondani avuga yuko iki kibazo cy'imisarani kivugwa ku kivuko cya Rusenda cyatewe n'uko amazi ya Tanganyika yiyongereye asenya imisarani yari hasanzwe kandi ko bigoye kongera kubaka indi misarani muri iki gihe Tanganyika yuzuye. Vedaste Ngabo ku bw'Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Abari ku kivuko cya Nyanza Lake na Mukungugu mu Burundi mwese ndabasuhuje hamwe na Mokbel ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru. Tubashimira kuba mukurikira Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Elimine igakuba uri ku Kimironko mu mujyi wa Kigali mu Rwanda nabo tuzi ko uri mu bakunzi b'Imena b'Ijwi rya Amerika. Turagusuhuje mukomeje kugira umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.